Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda ibikomoka kuri petrole vyaduze ibiciro ku rugero rutamenyerewe
Abagenda n'amaguru nanjye ndimo sinshobora gutegereza amasaha atatu nyemeta mfatira nkagenza amaguru ubuzima bugomba guhenda rero byanze bikunze abantu bagomba kubyitegura
Uyu ni umwe mu banyagihugu ho ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali yiyunguruza akoresheje imodoka Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Moise Katumbi hatavuga rumwe na leta y'ico gihugu yatangaje ko azokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwa 12 Tuwafitie na makuru yandi agezeho igani no kwisi harimwo ayo muri Ethiopia na handi hose ikaze rero mukanya isase kwidonido Umunye politika atavuga rumwe na leta muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Moise Katumbi yashikirije impapuro zo kumenyesha ko ashaka kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu azoba mu kwa 12 kuno mwaka iyo nkuru yatangajwe kuri uno wa gatatu n'umugambwe wa Katumbi muri studio ndi kumwe na mugenzanje Fidel Niyongabo ibindi Fidel kuri no nkuru
Urakoze Diane abo bazohiganwa na Katumbi umugwiza atunga akomeye yigeze kuba buramatari w'intara ya Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu barimo president Felix Tshisekedi azorondera kwitoza mu kiringo kigira kabiri azohiganwa kandi na Martin Fayulu yarangije mu kibanza cha kabiri mu matora heruka kuba muri Kongo na Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitirwe Nobel kamahoro Katumbi yavuze ko Kongo idakwiriye kwa mirangwa n'ingwano umutekano muke ubuyobozi bubi hamwe no kutubahiriza amategeko n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro Mugambwe wa Moise Katumbi Ensemble pour la République watangaje ko uzoshikiriza imigambi yawo mu ndwi zibiri ziri imbere muri iyo migambi harimwo kugarukana umutekano mu gihugu kugwiza ubuzi hamwe no kuronsa abanyagihugu ibintu ngendegwa ko bakeneye igihe president Felix Tshisekedi yashika ku butegetsi yari yemeye guhagarika ikandamizwa ry'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta na ruswa byari bimaze imyaka itari mike mu gihugu yamara amashira hamwe aranira gateka ka muntu n'abatavuga rumwe nawe bamwagiriza ko yaranzwe n'ikandamizwa ngiryaranze abo yasubiriye
Urakoze Fidel tukiri kumwe ishamwe ry'umwe bwa Buraya yemereye Ethiopia imfashanyo y'imiliyoni 680 madolari ya Amerika umuryango wemeye iyo mfashanyo hafi imyaka itatu yari heze inyuma uyihagaritse Fidel turacari kumwe
Ingingo yo guhagarika iyo mfashanyo yari yafashwe kubera ubwicanyi bukabije bwakozwe mu ngwano yihaye inkumbi muri ico gihugu umuryango w'umwe bw'Uburaya watangaje ko igihe cyo gusubira kugiranira imigenderanire myiza hamwe no gukorana na Ethiopia kigeze umutegetsi mukuru w'umuryango w'umwe bw'Uburaya ajejwe gukorana n'amakungu Jutta Urpilainen ku munsi wa kabiri yaratangaje amasezerano yafunditswe kubijanye n'ifashanyo igenewe Ethiopia mu kiganiro yahaba amenyesha makuru Ari kumwe n'umushikiranganda ajejwe ikigega wa Ethiopia Ahmed Shide ku mugwa mukuru Addis Abeba yavuze ko iyo mfashanyo ari intambwe ya mbere iboneka ishitswe ko nyuma y'amasezerano yahagaritse ingwano mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2022 Upilainen yavuze ko igihe cyo kugenda basubira kugirana imigenderanire myiza no gukorana na leta ya Ethiopia kigeze umushikiranganji ajejwe ikigega wa Ethiopia Ahmed Shide Yarakiye neza iyo mfashanyo y'umuryango w'umwe bw'Uburaya Ahmed Shide avuga ati
EU is a major source of investment for Ethiopia is a major
Ethiopia ni igihugu gifite akamaro gakomeye korana n'umuryango w'umwe bw'Uburaya uno munsi twafashe intambwe ikomeye mu masezerano twagiranye n'umuryango w'umwe bw'Uburaya akarere k'Uburaya ni soko rikomeye ku mitahe iza muri Ethiopia na karere Gafitaniye imigenderanire ikomeye mu by'ubutunzi n'igihugu cacu bizofasha iterambere wo gukorana hamwe n'umuryango w'Uburaya twaganiye n'ukugene twokomeza gukorana mu by'ubutunzi na karere imfashanyo ya mbere umuryango w'umwe bw'Uburaya bwari bwategekanirije Ethiopia yari ifise agaciro k'umuriyaridi w'amadola yari itegekanijwe guhabwa ico gihugu kuva mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2027 yamara yarahagaritswe mu mpera z'umwaka w'2022 inyuma yo kwingwano yadutse mu ntara ya Tigreya iri mu aruko bw'igihugu
VOA Ijwi rya Amerika Washington DC tukivuga ku vya Ethiopia nkuko twari tubiheje mu kanya ONU higiye guhagarika amatohoza ku mvururu zibandanya kuba muri ico gihugu ryo shira hamwe risigura ko atabusabe bwahabaye bwo kongereza ikiringo cayo matohoza hino nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu ari imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ibikorwa vy'inama nshinga amateka bisa nk'ivyahagaze nyuma yuko ejo kuwa gatatu umukuru wayo akombowe mu mabanga yiwe yakombowe mu gihe hari hasigaye indwi zitandatu gusa kugira ngo abashinga amateka bumvikane ku mafaranga leta izokoresha bakaramuka batavyumvikanye ibikorwa vya leta bishobora guhagarara ibindi kuri no nkuru na Venuste Nshimiyimana.
The yeas are 216, the nays are 210. The resolution is adopted.
Yakuweho ku majwi 216 ya yego kuri 210 yawo ya député McCarthy akomoka muri leta ya California.
Office of Speaker of the House.
Kuva umwanya w'umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta urimo.
Declared vacant.
Mugenzi wo muri Republicani witwa Matt Gaetz ukomoka muri leta ya Florida kuri uyu wa mbere niwe wari wasabye ko habaho itora bakamukuraho yumvikanishije ko atishimiye ubuyobozi bwe mu nteko cyane nyuma yuko McCarthy atabashije gutoresha ingengo y'imari yashyiraga imbere inyungu z'aba Republicani.
Chaos is Speaker McCarthy.
Umuyobozi w'inteko McCarthy ni uteza akavuyo akavuyo gaterwa n'umuntu utavugisha ukuri.
Nubwo abarepublikani barusha abademokrata abadepute bake mu nteko bari bakeneye bake cyane babashyigikiye bityo bagahita bakuraho McCarthy. Nyamara nanone abenshi mu badepute b'abarepublikani bari batoreye kugumisha McCarthy ku mwanya w'ubuyobozi. Depute Tom Cody yari amushyigikiye yari yabujije abarepublikani gutora basaba kwavaho.
Think long and hard.
Mubanze mutekereze neza mbere yo gushora igihugu mu gihirahiro kuko niho tugana.
Bamwe mu barepublikani bari bamaze kurakazwa na Kevin McCarthy kubera ko yari yumvikanye na President Joe Biden w'umudemokrate mu ntangiriro z'uyu mwaka ku ngingo yo kuzamura igipimo cy'ideni rya Amerika. Mbere y'itora ryabaye kuri wa kabiri nta muyobozi w'inteko nshinga amategeko ya Amerika wari warigeze akurwaho muri ubu buryo. McCarthy yari yabaye umuyobozi w'inteko mu kwezi kwa mbere uyu mwaka yatowe byagoranye cyane kubera ko Depute Matt Gaetz n'abandi barepublikani kandi bari bamwanze. Kimwe mu bintu yari yemeye kugira ngo bamutore nuko umudepite umwe rukumbi yashoboraga kuba yazasaba ko habaho itora ryo kumukuraho, nako byagenze. Depute Matt Gaetz abisaba kuri uyu wa mbere. Umubare w'abadepite bose b'inteko ni 435 bagizwe n'abarepublikani 221 ku bademokrate 212.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yose muheje kumva agezweho ijyanye no ku isi, haba muri Amerika, haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Ethiopia n'ahandi hose, mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X yahoze yitwa Twitter ni VOA radio yacu. Mu kanya tuja muri commune ya Kanyosha mu Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bafise amazu yo kubamwa muri quartier ya kane ya hitwa Nyabugete ni zone Kanyosha commune Muha igisagara cha Bujumbura batewe impungenge n'umutima uhagaze n'umugambi wa leta wo kubakura mu matongo yabo. Ni kubera imigambi itandukanye leta y'u Burundi ishaka kuranguriraho baba. Inkuru ya Terrive Ndayishimiye ikigali mu Rwanda.
Uko irushobora kugira umugambi w'abantu banganuko ngo ubimure utategekanishije.
Iyo ni myidogo yabamwe mu bavuga ko babangamiwe n'imigambi leta iri kirategekaniriza muri ico kibanza ca Nyabugete ya kane. Ni imigambi irimwo iyo kubaka ikigo c'urwaruka rwo muri Afrika, amashure hamwe n'amavuriro.
Twayirukanze hirya no hino murabizi turiyungunganya, umuntu aragiteni arasubira guda yubake canke utarubaka kugira yiteguriye kubaka.
Muri abo hari abari baramaze kubaka bari basanzwe bahaba n'imiryango yabo, abandi nabo bari barindiriye ko bahabwa impapuro zibemerera kubaka. Narijya leta yari yaramaze kwifatira ibice 47% by'ibibanza by'abo banyagihugu, nabo ikabasigira ibice 53% by'amatongo yabo. Abo banyagihugu bafise ubwoba ko nako bari basigaranye leta igarutse kukabatwara. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika, uyu yahoze ari mu bagiye kugarukana amahoro mu bindi bihugu byarangwamo intambara hanze y'igihugu akagira imana akagaruka amahoro. Asigura uko yaronse amafaranga yo kugura ikibanza muri ako gace bimuvunye, akabona ko ku mwaka akabanza yabanamwe n'umuryango wiwe ari ukumuvuna amaboko.
Hirya y'ejo nabonye impapuro zerekana ko aho hantu mba bahaye site ya Jeunesse Africaine banyakubaho. Niyo Jeunesse Africaine yambwiye mu yurutishe Jeunesse Burundi.
Abandanya avuga ko bariko barakora ibyo boraba neza kuri kazoza kabene gihugu.
Abo bana bacu babayo bazoca baja kubahe baca baja mwibaraba ayo batongo twaronse nihereye ko sayo bavyeyi bandatse sayo gucampara ikirembe nirashe kugira nshobore kwaronka. None umunsi ndahaze atanguye kujya amatara igiti cy'amatara kiri ku irembo kuri ku irembo y'abana uhajyoshe amatara yaje uce tuhaba ibyo bibanza publike bihari n'umutahe wacu.
Mugenzi we nawe agira ati abariko baratunganya iyo migambi nibo babashaka guteranya leta n'abanyagihugu.
Aho nimubona ko mugomba guteranya leta nabe n'igihugu ko leta burya itanyaga hanyaga basabye kuko bayibarira ibintu biyateranya abanyagihugu. Uwo mugambi twasaba ko mwabubangira abana bacu muri Jeunesse ntibarimo hazaza kubenefisa ababurukinabe abasenegal n'abakongomani. Jeunesse yacu urwaruka rwacu ariko baraburabura batagira aho bajya.
Hari n'abatashikiriwe n'uwo mugambi wa leta bataremererwa kubaka, nabo basaba ko borenganurwa bakagira aho baba kuko bakoze ibishoboka byose ngo baronke ico kibanza.
Ibyo dusanzwe dufite impapuro
kitubabaje hari ibyo twariko turakora umuntu ariko arubaka etage ugasanga yaramaze gushiraho ibiti imbaho hejuru iki ibyo bikaba biriko birabungwa muri azi biti dukoresha by'ubuka rya proje.
Uburongo y'ishyirahamwe ry'abafitiye amatongo ngaho mu Nyabugete ya kane Pasiteri Nimbona Vincent aremeza ko ibyo abo banyagihugu bavuga bifite ishingiro.
Ubundi bwo birababaje kuba waraguze itongo rimara imyaka 10 irenga hama ugatanga ibisabwa byose kanatsinduka naryubakamo canke wimirije kuryubakamo hamukumvuti ahantu mugishobora kuhakorera agenda tugoyire tigombi kurabire ahandi hantu yoguhabira ababaje rero imyidogo yabiri fo.
Abaserukira ubuha ikigo kijejwe gutunganya ibisagara no kubaka uburaro bwiza bavuga ko bagiye gushikiriza ico kibazo kuba bakurira bari kumwe n'abaserukira abo bafise amatongo muri Nyabugete ya kane. Pasiteri Nimbona arongoye iryo shirahamwe ry'abafitiye amatongo muri ico kibanza arahumuriza abo banyagihugu.
Bo akamono batera ubwa mbere nuko bohumura ama bakabandanya kuba hamwe ama ibibazo byabo tukabandanya kubiyaga n'ababijejwe.
Si ubwa mbere hibonekeje ikibazo nk'iki mu Burundi mu bice bitandukanye byo mu gisagara na cane cane ca Bujumbura. Leta isaba abanyagihugu kwimuka mu bibanza bimwe bimwe yahisemwo gukoreramwo imigambi y'iterambere rirambye. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuganye na Jiliberi batungwa nayo umwe mu batunganije umugambi w'ibikorwa byo kuraba ibibanza byokoregwamwo ibijanye n'iterambere kuri menshi arasigura inkomoko yabyo.
Muri leta hari haciye imyaka irenga 10 canke yaba mi bibanisi ndashaka gutanga parcelle nimwe waragenda muri banisi wasanga abantu bose baricaye nta kazi bafise. Ibyo ni kubera iki? Ni kubera yuko aha hegereye igisagara hose nta matongo ya leta yakiriho uretse ko n'uburyo butari buboneka. Niho twiyumvira rero uyu mugambi wa viabilisation par integration.
Abo banyagihugu bafise amatongo muri Nyabugete ya kane zone Kanyosha komine muha mu gisagara ca Bujumbura baba bamaze kuhubaka ndetse n'abatarahubaka bagera ku 1,600. Muri abo abangana n'ijana na bane nibo bageramiwe n'iyo migambi leta ishaka gukorera muri ico kibanza. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Thierry Ndayishimiye, urakoze. Mu gihugu cy'u Rwanda kuva uno munsi kwa gatatu ibikomoka kuri petrol vyaduze ibiciro ku rugero rutamenyerewe. Leta yagabishije abacuruzi bashobora kwikika mu kiza. Tugitangura no makuru nari nayo bemereye ko iyo nkuru tuza kuyigaruka ko mu buryo burambuye ndabimvisha n'amajwi ya bamwe mu banyagihugu bamaze kuvugana n'Ijwi rya Amerika bari ku murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Ariko iyo nkuru iracatunganywa, ndabatumire rero muze kuyumva amakuru y'igihe c'isaha imwe n'iminota 30 ndabasaba imbabazi ku majwi nari nabararikiye kumviriza ariko mudashoboye kumva nta umwanya dutwaye ijwi rya Amerika muracari kumwe samaya n'iminota 30 rero ntimuze gucikwa niyo nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi duce tuja muri Tanzania aho ibitigiri by'abigeme bacira hagati ishure hamwe n'abatwara inda z'ishushu bitera vyongera mu ikambi zanduta na Nyarugusu hafi jana n'umunani baraheba amashure uko umwaka utashe bamwe bamwe bakagiriza abigisha babo ko ari bo babatera ayo mada batayiteguriye James Jovin
Iyo bitigiri tubikura mu ishirahamwe Save the Children igisata kijejwe abanyeshuri mu nkambi ya Nduta abagiramiwe n'abiga mu mwaka wa 4 kugera mu mwaka wa 14 bigatuma badashika ku kazoza kabo keza Save the Children rivuga ko muri abo bakira hagati y'amashuri batwara inda z'ishushu bagera hafi 78 mu gihe abandi hafi 32 baheba kwiga bivanye n'imibereho mibi bagaherukira mu bindi bisagara by'igihugu cya Tanzania kurondera akazi bokora ku bw'ico kibazo Ijwi rya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta Village y'umunani bamwe mu bigeme bavuga ko ahanini bagiramiwe n'abigisha babo hamwe n'abagabo bo mu nkambi babahendesha utuntu duto duto mu gihe bataronswa imfashanyo zikwiye
mu wa gatandatu niho ndahora ndiga hanyuma bivanye n'umwigisha yahora twigisha ukuntu yandondera ndaramwankira gusa yaragomba kudukundana ariko uwo mwarimu we yaguma ndondera tukoze ibibazo kubera ndamwankiye ya nkata manota hanyuma niho mu nyuma zamara kunterinda amaze kunterinda nca ndaheba ishure
ama ndabyara umwana maze kubyara umwana sinarose imfashanyo ikwiye maze gutaronka imfashanyo nyine ikwiye ndagumaho
ibibazo bihambariye abanyeshuri bo mu nkambi ya Nduta ntaho bitandukaniye n'ibibangamiye abatuye mu nkambi ya Nyarugusu bose na malira gusa mu gihe leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe kugabanya imfashanyo gutyo bigatuma abanyeshuri batwara indazi shushu bagira ubuzima bugoye cyane mu gihe atamfashanyo baronse kubwiye mpamvu basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'igisata cy'ishira hamwe mpuzamakungu ono cita ku munzi hase kubafasha hamwe n'abana babo mu gihe batari yumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko
twasaba UN yuko yodufasha ikaduha gakanga ikaduha n'agakotegisi aniki nina kimwe twebwe dufise nk'ubu ugasanga tubaye mu buzima nabi turafise ubuzima bubi nitubayeho neza
ucusanga tunuka kubera imicafu kandi nuko yoduha n'agasabune n'amakotegisi kubera ikotegisi zirakenewe burakanya zo kuguma dukaba hanyuma nyine n'impuzu z'abana n'akabase ko kogeza mw'abana hanyuma nk'uko ubwacu nyine twebwe twabyariye muhira kubera turi benshi turifuza ko UN yo dukore ubwo rusasoma ikazira dufasha ibyo bintu kandi idusubize ku ishure iduhe ishure ryacu tugume tubandanya twiga
naho biruko leta ya Tanzania yo ivuga ko icyo kibazo kiraba abavyeyi n'abarezi mu nama aheruka kubera mu nkambi ya Nduta umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Suri Makibasi yavuze ko abavyeyi bananiwe kurera abana babo ari nayo mpamvu benshi bakira hagati y'amashuri bivanye n'impamvu zitandukanye
ni kwamba wakimbizi kutoka Burundi nyiye kina baba na kina mama mmeshindwa kabisa malezi ya watoto
abagore n'abagabo kuva mu Burundi mwana ni wacukuri igikorwa cyo kurera abana
igisata kijejwe ibibazo by'abana hamwe n'abanyeshuri mu ishira hamwe IRC International Rescue Committee kivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari amashuri 11 harimo abanyeshuri hafi 12,551 muri bo rishoboye gufasha mu gutanga ibikoresho ku banyeshuri bashika 3,761 gusa batwara inda z'ishushu baheruka guheba amashuri nta bufasha baronka hamwe n'abana babo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Joe kubwijwi by'Amerika
James Jovini urakoze amasaha hageze hariho abashobora kuba bamaze gutangura kwihereza udufungurwa two ku mugoroba canke utundi tubafasha kurindira imfungurwa zo ku mugoroba ariko none iri kurazihezereza urara abakozi dahumanye muri bungabunga ubuzima y'uno munsi turagaruka ku kibazo c'imfungurwa zihumanye
tekereza kwisanga mu cyumba cy'indembe ukamara amasaha menshi uhitwa uruka nyuma yo kurya ifunguro ryiza iki gishobora kuba ikimenyetso cy'ihumana ry'amafunguro indwara ziterwa n'ibiribwa bakunze kwita ihumana ry'amafunguro zibaho iyo umuntu yariye ibiryo byanduye byangiritse cyangwa se byahumanye ibi biteza ubwandu cyangwa se ubwivumbure mu rwungano ngogozi. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'imesi rivuga ko indwara zigera kuri 200 ziterwa no kurya amafunguro yandujwe na za bakteri, virusi, indiririzi cyangwa parazite cyangwa se ibinyabutabire nk'ubutare bukomeye. Ihumana ry'amafunguro rishobora kubaho ku cyiciro icyo ari cyo cyose cyitegurwa ryayo, igaburwa ryayo no mu ifunguro. Mu bimenyetso by'ihumana ry'amafunguro harimo guhitwa, kuruka, kuribwa mu nda, umuriro no kubabara umutwe. OMS igereranya ko abantu 1,600,000 buri mwaka barwara bitewe no kurya amafunguro yanduye kandi 420,000 muri abo bapfa. Abana bari munsi y'imyaka 5 bihariye 40% by'umugogoro w'indwara zituruka ku mafunguro, aho abagera mu 120,000 bapfa buri mwaka. Ariko kandi ikibazo cy'indwara ziterwa n'amafunguro ahumanye gikomeza kudahabwa agaciro no kutavugwaho uko bikwiye. Turebe uko byifashe muri Kenya.
Claire Osoro aribuka neza ubwo yarukwaga urupfu hamwe n'umuryango we hashize iminota mike ya bariya amafunguro yahumanye.
Even before I recollected what was going on, if it's about the food and what not, I started diarrheaing.
Yewe, na mbere yo gutekereza ku byarimo kuba, niba se byaratewe n'ibiryo cyangwa atari byo, natangiye guhitwa. Nyuma haziramo no kuruka. Byari ibintu bibi cyane. Namaze hafi isaha yose njya mu bwiherero buri kanya.
Ihumana ry'amafunguro risanzwe ribaho iyo hari virusi zitera indwara zanduje ibiryo cyangwa se amazi yo kunywa. Osoro avuga ko yatangiye kwivura ubwe yifashishije imiti yo mu rugo. Ibintu rimwe na rimwe bishobora kudakora neza.
We started with home remedy because the whole of the family was there, the larger family.
Twatangiye kwivurira imuhira kubera ko umuryango wose wari uhari, umuryango mugari. Twifashisha uburyo bwo kunywa amazi menshi, amazi arimo umunyu, kunywa amazi buri gihe ukomaze kuruka. Ariko nayo mazi nanywaga narayarukaga.
Nubwo bwinshi mu burwayi bwatewe n'ihumana ry'amafunguro kimwe n'ubundi bwandurira mu biribwa bwikiza, iyo bagiteri za buteye zimaze kwirukanwa mu mubiri, ni ngombwa kwihutira kujya kwa muganga bagasuzuma urwego ubu burwayi buriho. Muganga Dave Ojijo wo mu rugaga rw'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi n'urw'imiti muri Kenya avuga ko kenshi abantu bagira uburwayi bworoheje, ariko hari zimwe mu ndwara zandurira mu biribwa zikomeye cyangwa yewe zishobora no gutwara ubuzima. Avuga ko hari naho bisaba ko abantu bashyirwa mu bitaro ndetse bumwe mu burwayi bugateza ibindi bibazo by'ubuzima.
Hajya habaho impfu ziturutse ku ihumana ry'amafunguro. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya indwara buvuga ko buri mwaka abantu bagera kuri 48 million ku isi barwara biturutse ku ihumana ry'amafunguro. Kuri izo 48 million dufitemo abagera ku 300,000 bapfa buri mwaka bije nk'ingaruka y'iryo humana ry'amafunguro.
Inyama zidatetswe ngo zishye neza ndetse n'umusaruro w'ibiribwa udatunganyijwe neza nizo nyirabayazana rusange w'ihumana ry'amafunguro. Muganga Ojijo akagira abantu inama yo gusukura neza intoki, ibikoresho ndetse n'amasahane mu byiciro byose byo gutunganya amafunguro.
Dr. Hajare Maman Nasir ni umuganga yabuja muri Nigeria. Aradusobanurira zimwe mu mpamvu zitera ihumana ry'amafunguro, anadusangize zimwe mu nama zagufasha kwirinda.
There are certain bacteria that cause food poisoning. We have Salmonella, Campylobacter.
Hari bakteri zimwe zitera ihumana ry'ibiribwa. Dufite nka Salmonella, Campylobacter, E. coli, Clostridium difficile. Niba ari virusi inyinshi muri zo ni norovirusi na rotavirusi. Niba ari protozoa dufite yitwa Giardia. Rero uturi tumwe mu dukoko dutera ihumana ry'ibiribwa bishobora kuza mu buryo bworoheje bikaba byamara igihe kinini hanyuma bigakomera. Ibimenyetso mu cyumweru kimwe cyangwa kirengaho gato birijyana by'ubwabyo, kandi rimwe na rimwe si ngombwa ko umuntu ajya kwa muganga. Ariko hari ubwo ibi bimenyetso bimara igihe kinini kandi bikaba bikabije ndetse akenshi bikanateza ingorane. Izi ngorane zishobora kuvamo kunanirwa kw'impyiko, nabyo bishobora guteza ukwangirika kw'igihe kirekire kw'impyiko ku bagore batwite cyangwa se bageze mu zabukuru cyangwa se abarwayi bafite ubudahangarwa buke bw'umubiri. Abo twavugamo nk'abarwayi ba kanseri cyangwa abarwayi bafite ubwandu bwa virusi itera SIDA. Byose biterwa n'ibiribwa bitatetswe ngo bishye neza cyangwa se bitabitswe mu buryo buboneye. Rero muri Afurika dufite ubu buryo bwo gutegura ibiribwa nko kwanika ibiribwa hanze cyangwa se gutara kubabura inyama n'amafi se igihe rero muri ubwo buryo bwo gutegura no kubika ibiribwa bihanduriye izi bakteri na virusi aho niho ubiriye ahurira n'ihumana ry'ibiribwa. Ikindi kintu nshaka kwitsaho nuko abantu barya inyama z'inyamaswa z'agasozi baba bari mu byago byinshi byo kuba barya ibiribwa bihumanye. Ni ngombwa guteka neza inyama, amafi n'inkoko ndetse no gukaraba intoki mbere na nyuma yo gukora ku biribwa, kimwe no kubika neza ibiribwa. Tuvuge nko muri frigo, kwanduzanya ni ikintu gitera ihumana ry'ibiribwa. Kandi rero kwanduzanya bibaho igihe inyama mbisi zako kanya ndetse n'inyama zitetse bibitswe ahantu hamwe. Ugomba rero gutandukanya ibiribwa bibisi n'ibitetse, hanyuma ukaronga imbuto n'imboga ako kanya ugahita uzibika muri frigo ukiva kuzigura mu rwego rwo gukumira ko izo bakteri zakwinjiramo zigatangira urugendo rwo kuzanduza. Ugomba kandi kunywa amazi asukuye. Ihumana ry'ibiribwa rishobora no kubaho rivuye ku bantu banywa amazi y'inzuzi, ibiyaga, imigezi n'ibindi nk'ibyo. Igihari ni uko utabibona rwose. Ariko icyo usabwa ni ugukora uko ushoboye ugasukura intoki zawe igihe cyose mbere yo kurya.
Twabajije ibitekerezo byanyu ku ihumana ry'amafunguro. Ryaba ryarigeze kukubaho? Ese ujye ugira impungenge z'ihumana ry'amafunguro iyo urya ibiryo by'ahandi? Ni gute ugerageza kwirinda? Ibi ni bimwe mu bisubizo by'abatuye i Kigali.
Ntabwo birambaho ngo bigere ku rwego rukomeye ku buryo nitabibaza abaganga, ariko birashoboka kubera ko hari igihe rimwe na rimwe munafata amafunguro ngo nanjye ibyo byambayeho, nyuma yabyo kumva ntabwo umeze neza, ntabwo umuntu umeze neza.
Hari igihe byigeze kumbaho rimwe, nari ndimo mvi Burundi nambutse nje mu Rwanda ndi muri bisi ngura ji ku mupaka, ariko ntazi ko yarangije igihe. Nyinyoye numvira bishye, nyumva mpinduza ukuntu, nyuma nibwo naje gutekereza ndebye nsanga yabaye expired kera. Rero kubera icyo gihe ndibuka hari nka 2014 guhera icyo gihe kugeza uyu munsi ndi umuntu witwararika cyane cyane cyane. Noneho ibiryo byakorewe mu nganda cyangwa se nka fanta ngiye kunywa cyangwa ji, nibuka kureba itariki bigomba kurangiraho niba bitararangiye. Ibi kandi bijyana no gutegura amafunguro. Ndi umuntu udakunda kurya ahantu hateguriwe abantu benshi, kuko usanga ntabwo baba bateguranye umwanda kuko babishaka. Hoya, hari ukuntu umuntu ashobora gutegura ibyo kurya by'abantu benshi ntiyite ku isuku, atari uko atabyitwararitse, ariko hakabamo gucikwa ntiyite ku isuku. Hari n'abandi rwose batajya bibuka akabategurira abantu benshi ariko ntabyiteho, namvuge ngo ese ibi biryo ndimo gutegura bishobora kuzana ingaruka ku buzima bw'umuntu?
No kubanza kwitwararika ukanamenya, wenda tufata nk'urugero rw'ibiribwa cyangwa ibinyobwa ugiye gufata byanyuze mu nganda, hari inama umuntu aba akwiye kubanza kwigira, kubanza kureba mu by'ukuri ese niba ari umugati ngiye kurya, niba ari ji ngiye kunywa, c'est date d'expiration iranyereka iki? Ntabwo ngiye kunywa ji yarangiye mu kwezi kwa karindwi nkaba ngiye kuyanywa mu kwezi kwa munani. So ntekereza ko ni bene izo nama zimeze gutyo umuntu agenda akurikiza nta. Nabindi bidasanzwe.
Hari igihe nigeze gufata amafunguro asa nkanguye nabi, mu nda byamera neza ukuntu, ariko nkurikiranye nsanga nta kindi kibazo nigeze mpura nacyo kindi usibye ibyo nariye. Nubwa mbere nari mfashe iryo funguro risa nkaho ritamereye neza.
Mu gihugu cy'Ubwongereza, ubuvuzi bwakozwe ku nshuro ya mbere bwo gusimbuza nyababyeyi cyangwa indi byara y'umugore buratanga icyizere ku biteze kuzabuhabwa ku byiringiro byabo byo kuba babasha gutwita abana. Kurikira inkuru irambuye.
Mudutunge je ni Mukankusi nawe dutongo tuburanye kuko urumva ko iyo nkuru waruhamagariye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika badashoboye kurikurikira bivanye n'akanya katubanye gato, ariko bungabunga ubuzima yejo tuzobigaruka ko vyuzuye. Tubashimire ko mwaduteze abiri kuri micro ya Lidiana Ninahazwe. Amakuru no munsi nayashekirije ndi muri studio ya gatanu ku Ijwi ry'Amerika Washington DC. Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma, twifatikanije n'abagenzi bacu bose kubifuriza umugoroba mwiza ahanje turongera sa samoya n'iminota 30 kumakuru azobagezweho ijyanye no kwisi no mu karere k'ibiyaga binini.